iyi mumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Miriwe neza nshuti muteze amatwi ibiganiro by'Ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Turi kumwe ku inogenekerezo rya 25 kwezi kwa gatanu muri 2017 mwezi wa 18 muri kumwe na Jewe Diane Nahazo.
Abana ntibaronka ubuye mu gitondo n'ibyo kujya tucakubira nka dutebye cyane nko mu masaha 8 kandi turibeshe cyane bisobanura yuko dushobora kuronka indya zike zibaho.
Urugendo bw'ice cy'umwaka ntararonka icumbi nicaramo ndara ahantu mu mukungugu n'abana ubusingira icyo mfuka abana naje singira icyo nifuka.
Aba ni bamwe mu bapfasoni bari mu kibanza cyo kwakira impunzi by'agategekanyo mu kurindira ko zironkaho zikika umusaya mu ikambi ya Rusenda iri mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Congo. Batubwira uko babayeho, iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko mukanya. Hagataho ishami rya ONU ryita impunzi ku isi RCR ritangaza ko uno mwaka wa 2017 ushobora kuzohera Uburundi buri ku rutonde rwa gatatu rw'ibihugu bifite abanyagihugu benshi bahungiye mu mihingo itandukanye y'isi. Navyo turabibabwira turi kwa kane, tubafite ibiriko biranduganurwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Ariko imbere yo kuja midoni dojya yo makuru nshe ku masonga mbanze ndababwire muri make ku gipolisi c'ubwongereza cahagaritse mu gatondo kuno wa kane abandi bantu babiri bikekwa kuba baragize uruhara mu gitero giheruka kwera mu gisagara ca Manchester mu Bwongereza kigahitana abagera kuri 22. Yamara polisi y'Ubwongereza imenyesha ko ari amabanga yatanzwe y'igihugu ajanye n'ico gitero ashobora gutobera intambwe ya matohoza yaragezeko. Umuyobozi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU muri Sudani y'ubumanuko David yatangaje ko Perezida Salva Kiir yatanguje ku mugaragaro ibiganiro mu gihugu bimaze igihe bisabwa kandi ko intambara zahagaze. David Shea yavuga ko ivyo biganiro bikwiye kwitabirwa n'abo vyega bose kugira ngo bishobore gusubiza hamwe imigwi ishamiranye. Perezida Salva Kiir yaratangaje kandi ejo ko bagiye kwiga ikibazo c'abanyepolitike bapfunzwe. Naho biruko, David Shea avuga ko atari bwa mbere Perezida Kiir atangaza ko intambara ihagaze. Joseph Mon, intumwa ya ONU muri Sudani y'ubumanuko, yabwiye inama y'umutekano ya ONU ko agahengwe ko guhagarika intambara katumye haba ukudakumira mu biganiro kandi ko uvyoroshe gushikiriza imfashanyo abari mu turere turi mu inzara. Umukuru w'ibikorwa vya gisirikare mu gisata c'indege z'ingwano za Leta Zumwe za Amerika mu karere ka Barabu yabwiye amenyesha makuru kuri uno wa gatatu ko ibihugu vya Amerika n'Uburusiya vyagiranye ibiganiro vyinshi ku telefone mu gihe akarere karimo Leta ya Kiislamu muri Siriya gatera kagwiramo ibikorwa vya gisirikare. Umuhora wo kuvugana ku telefone hagati y'Uburusiya na Amerika washizweho haraheze amezi atari make mu ntumbero yo kwirinda impanuka zobera mu kirere hejuru ya Siriya. Yamara abo vyega bavuga ko gutuma tumana kw'amakuru kuri uwo muhora bitama vyoroshe ko rimwe na rimwe bisaba ko haba guhamagara inshuro nyinshi kugira ngo umurongo ucemwo. Bivuga ko abagwanyi ba Leta ya Kiislamu muri ako karere bamaze gutuzwa ku rugero rw'igice c'abagwana mu bihugu vya Iraki na Siriya. Ijwi Amerika mutwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Murashobora kumva ibiganiro vyacu muciye ku rubuga rwa internet ariyo wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com na ku rubuga rwa Facebook adresi yacu ni VOA radio yacu.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Imbere ko tubabwira yavugwa mu gisata c'impunzi tubabwiye ko mu gihe perezida wa Leta Zunze Amerika Donald Trump ariko arahura ku nshuro ya mbere ari muri ayo mabanga n'abategetsi bo mu muryango w'ibihugu vya Buraya co kimwe n'abarongo y'ibihugu biri mu ishamwe rya OTAN ahari mu nama rukokoma y'iryo shirahamwe Buruseli mu Bubirigi. Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Theresa May yavuze ko aza gusaba Trump ico yishe ukubika no kubaha amabanga yose yega igitero giheruka kubera mu Bwongereza Manchester. Theresa May asigura ko abivuga yisunze uburemere bw'amabanga akomeye yahanahanyu hagati inzego ziperereza mu bihugu bitandukanye atabwirizwa kuja habona, yanditswe n'ibinyamakuru aha muri Leta Zunze za Amerika. Ikiganiro cacu wanyu mu ntara nyezi na tuyahere tugihera mu yavugwa mu gisata c'impunzi ishami rya ONU gita impunzi ku isi RCR ritangaza ko no mwaka wa 2017 ushora kuzohera Burundi buri ku rutonde rwa gatatu rw'ibihugu bifise abanyagihugu benshi bahungiye mu mihingo itandukanye y'isi. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru Geneva mu Swisse kuno wa gatatu, Babar Baloch adeje gutanga makuru muri RCR yavuze ko atakimenyetso na kimwe kiyari cerekana ko ibihe vya politiki igihugu cyo Burundi kirimwo hazogera mu mpera z'uno mwaka birahinduka. Amajwi ya Babar Baloch asubirwamo mu kirundi na mugenzi wacu Aloyiz Bigirimana.
Arriving refugees continue to cite human rights abuses.
Impunzi ziriko zirashika zibandanya zivuga ko zihohoterwa, zifise ubwoba bwo kwicwa no gukorerwa amabi afatiye ku bitsina. Mu gihe atakarusho kariko karaboneka mu gutorera umuti injyana za politike, ibitigiri by'impunzi ziva mu Burundi bishobora gushika ku gice cy'umuriyoni mu mpera z'umwaka
w'2017.
Ikindi umushinga ntahe Babar Baloch adeje gutanga makuru mu ishami rya ONU gita impunzi RCR avuga nuko iryo shami rya ONU ryongereje amafaranga rifashisha impunzi z'Abarundi uno mwaka. Amafaranga ategekanije gukoresha ku mamiliyoni ibihumbi 250 vy'amadolari y'Amanyamerika, mu gihe mu mwaka wahera hakoreshejwe yagera ku mamiliyoni 218 yamara. Babar Baloch yabwiye amenyesha makuru harimwe w'ijwi rya Amerika Geneve dukesha ino nkuru ko ayo mafaranga ari make cane kugeranije n'ivyo impunzi zikeneye. Ni mu gihe muri ayo mamiliyoni 250 ategekanije gukoresha iryo shami gita ku mpunzi RCR rimaze kwegeranya ibice 2% gusa vyayo. Nubu Babar Baloch asubirwamo mu kirundi na mugenzi wacu Aloyiz Bigirimana.
Living conditions for refugees in neighboring countries are extremely difficult.
Uburyo impunzi zibayemo mu bihugu bibanye ntibworoshye. Uko bashikari benshi bituma amakamba arengerwa. Harakenewe uburyo bw'amafaranga bwihuta bwo gusanura no kubaka amakambi mashasha no gutanga imfashanyo za nkene kwigisha abana b'impunzi, naco nyene n'ikibazo. Amasomero yararengewe n'ubwinshi bw'abanyeshuri.
Yari umujeje gutanga amakuru mu ishami rya ONU gitaho impunzi RCR Babal Baloch asubirwamo mu kirundi na mugenzi wacu Aloyiz Bigirimana. Kugeno saha twabwira ku ishami rya ONU gitaho impunzi rimenyesha ko Abarundi bahunze igihugu kuva mu mwaka wa 2015 mu kwa kane bagera ku 410. Igihugu cakiriye impunzi nyinshi ni Tanzania, ibarizwamo abagera ku 234,000 578, kigakurikirwa n'igihugu cy'u Rwanda cakiriye Abarundi bagera ku 85,000. Igihugu cy'u Buganda kiza ubwa gatatu cakiriye ababa 445,000. Igihugu cya Congo kikaza ubwa kane, naco kikaba cakiriye abarenga gato 33,600. Kenya ku RCR ibarizwamo Abarundi 2,598, mu gihe Mozambique yakiriye abagera ku 1,900, Zambia nayo yakira abarenga 1,800. Malawi ku bw'amakuru ya RCR yo mu kwa gatatu yari imaze kwakira Abarundi bagera ku 1,999. Iby'impunzi turaza kwibandanya inyuma y'aka karuhuko. Ijwi rya Amerika tugaruke mu gisata c'impunzi twerekeza amaso mu kibanza co kwakira impunzi vy'agategekanyo mu kurindira ko zironkaho zikika umusaya mu ikambi ya Rusenda ari mu ntara ya Kivu y'Amajepfo muri Congo. Impunzi zigera rero ku 2,200 zimaze amezi abiri muri ico kibanza zisaba ishami rya ONU ribitaho RCR kubaronsa uraro kuko aho bari mu mahangari batorohewe. Dutega amatwi bamwe mu bapfasoni bari muri ico kibanza kuri mikro ya mugenzi wacu Vedast Ngabo.
Tubaye mu buzima bubi cyane rwose kandi bubabaje cyane. Abana ntibaronka ubuyi mu gitondo, n'ibyo kurya tuca kubira nka dutebye cyane nko mu masaha 8 kandi turi benshi cyane, bisobanura yuko dushobora kuronka indya zike zibaho ngo kandi bakatubwira ngo nta mazi ahari ngo yo kuvuga yuko ngo dushobora kuronka ngo tugende mu mazi batugeneye. Bashavuga ngo rero ngo bamwe bamwe batse bariyaranja baronka amazu ngo baze barajamo. Mu bisanzwe ntibyari bikwiye ko umuntu w'umurefugee yirondera inzu yo kubamo. Byasobanura yuko umuntu ashutse hajya, niko tubyumva, ariko umuntu amaze iminsi myinshi ni nk'iyinga rimwe, ariko twe tumaze amezi abiri.
Ubuzima tubayeho ntabwo bunezereza umwana w'umuntu. Tubayeho nabi, abana baririrwa inzara, tukajya nka saa kuva mu gatondo tugafungura saa 8 cyangwa saa 9. Ine turabayeho nabi, turabayeho nabi. Bakozwe ngo amakambi ngo ikambi yaruzuye ngo ntaho bafite zo twara ngo abazezwe nyene ibyagateka ka kuntu ubyeye kimunzi ibaragura ibibanza bategeza gutwara.
Aje navuye mu Burundi tariki 8 z'ukwezi kwa mbere. Ngera muri Kavimvira, nguba muri ka transit, mura ni ibyago byinshi kugera none munsi sindaronka ahantu nja. Mfite urugendo rw'ice cy'umwaka ntararonka icumi nicaramo. Mbo kandi ahantu turara ni mu buzima bubi cyane. Ndara ahantu mu mukungugu n'abana, ubusingira icyo mfuka abana, nacyo singira icyo nifuka. Mbayeho naba abana ntibagira ikintu barya, akadusomera ibintu bitatu haza, umuntu akatwara ikiyiko kimwe, akaduhereza isosi y'ibiharage, amavuta nabo akayadutekera nabi, bakayamenamo mabisi tukarya ari mabisi. Ikintu twotakamba yuko abantu bashobora kudufasha nabo babyumva, amakungu yovyumva yadutabara, kuko muri akeye turi abantu 2,200. Ibyo 2,200 turi muri akeye bakavuga ko bakeneye kuzana ibindi, mwumva ubwo buzima ko dushyira mu bihangare tubamwe twara abantu bangana uko hari cyuka kibi, umwanda uraturembeje, tudufite baducira nayo tumira. Tugiye kubiraba impunzi zavuye ha muri Kongo zikagera mu Burundi, zirafashwe neza, zirya neza, ziryama heza, ariko twaho twishwa n'agahinda. Ikintu niko ndasaba, nsaba natwe ko boduhereza uburaro tukaronka icumbi nk'uko twacumbikiye natwe impunzi z'abakongomani mu Burundi wacu.
Tubasaba yuko n'ukuri bodukura hajya muri akeye bakatwubakira natwe amazu nk'abandi, kuko tubayeho nabi. Nk'umwana wanjye aragwaye, burya bwa bigori ntabwo ajya baducumbira ubugari budahiye. N'ukuri budahiye, iyo sosi ntibihiye, amaoki usanga areremba hejuru cyangwa ntabemo. N'ukuri nibwo buzima bubi tubayemo hajya muri akeye, maze amezi 4 niyo maze, urumva. N'ukuri twasaba yuko botwubakira natwe, tukagenda natwe nk'abandi, amabo turiko turayasinyira tukaza twumva araduhenze ngo muraza kuyatora, ntituyatore, zikaba induru. Ubudasinye ntaryo utagize gute, nawe ukabiraba ukavuga ati reka sinye, ku buryo mbona abana buhava mfira ko ninza rukonye. N'ukuri nibadufashe baturonde ibibanza bavuga yuko bihari, bakavuga yuko ngo amakongo nta mahera ngo yarungise ngo yuko twubakira. N'ukuri twasaba yuko badukura aho basi bapfume barabiyo batujana.
Nanje napfuye mu Burundi tariki 20 z'ukwa mbere, gushika uno munsi ndaruhiye ngaho. Ego tukiri hariya batubwiye ati n'ubundi nubwo muzogenda ngo mugiye ku ruhango ngo nkambi ngo yaruzuye ngo ntaho muri ko murajya. Ariko twarashitse ngaha, uwo munsi nyine tukihashika ngo jya gusinyira mabo yanyu, tukibaza ngo dusinyira mabo barayaduha dusume, burya baraduhaye mu ntoki baca barayatwaka. Ubugira kabiri turongera turasinya. Nk'ubu nka jyewe nifitiye abana 6, harimo abana 2 batarya ibyo bigari byabo bibisi. Aha ndahangayitse, aha ndagowe. Jyewe ndasaba yuko natwe boduhereza indaro bakaduha amazi nk'uko bayahaye abandi. Batubwira yuko atamaze hari ibibanza byaruzuye, umuzungu ntaratanga amahera yo kutwubakira.
Nuko rero bari bamwe mu bafasoni bari mu kibanza cyo kwakira impunzi by'agategekanyo mu kurindira ko baronka aho bakika umusaya mu ikambi ya Rusenda ari mu ntara ya Kivu ya Majepfo muri Kongo. Aho iwanyu makambi ivyifashe gute, mubayeho gute, mutubwire ingene mubayeho, mubishishije kuri adresse yacu ya email aliyo radio yacu @gmail.com. Mukanya ni vyanuganuzwe ku mbuga ngurukana bumenyi.
Cha, bija bije, bila nuga nuga kwa nivyo?
Eka nivihu.
Ngo nivihu, akani na jiswa meji?
Mda kumbie kwa tarifu.
Nivyo.
Nivyo.
Eka sivyo. Dupingi. Dupingi. Utangiki.
Mupinga mupingi. Umvizi bija Amerika. Iraveshu zivihuha. Ika wahi nguru imfaho.
Nuko rero uno musi ico tubahako umuco ku nkuru iriko iracana cana ko kumbuga ngurukana bumenyi bijanye n'ubutumwa buvugwa ko hari amashamwe atandukanye akeneye abakozi ivyo abatari bake bamaze kwamburigwamo bagatwagwa utwabo. Diane Ndonse araduhururira ubwabo bimaze gushikira hamwe n'umuco ku bijanye n'inzira amashamwe atandukanye acamwo mu gutanga akazi.
Ubutumwa butandukanye buraca ku matelefone ngendanwa buvuga ko hari ishyirahamwe kanaka rishaka abakozi. Nyene kubwandika yandika nk'aho umengo na kabanga yibiye uwabwandikiye, byongeye nk'aho boba bafitanye ubucuti bukomeye. Ibyo bigatuma uburose atikeka ko yoba ari karahendwa. Bumwe muri ubwo butumwa buvuga uku: bitenshuti amakuru y'iminsi, mbe none n'ubu nta kazi uraronka. Basha, hari kibanza kiri hano muri ADDR, chundondera tuvugane. Limitere yanje ni 72, 441, 687. Ndi Eric. Ubundi butumwa bukavuga uku: bite, ndonderera chauffeur canke umuntu ajeje amashure atakaza afise, ucubaha nimero bandondere. Nivyihuta, tubakeneye muri World Vision. Ndi Dieudonné. Hari nabandi bandika ubutumwa nk'ubu bavuga ko amashirahamwe nka HCR, PAM n'andi mashirahamwe akorera mu gihugu akeneye abakozi. Hari n'abatarinda kwandika ubutumwa bagahamagara. Uyu numwe avuga ko yahamagawe n'umurundi avuga ko ari kamurangira akazi mu gihugu kibanye cy'u Rwanda mu ishirahamwe ryita impunzi HCR. Atubwira uko yahibiwe:
ndirukanga nyene mu bagenzi nshobora kuronka 100 dollars. Ndamubwira ati naronse 100 dollars ni none yakurungikira dute kuri Kigali. Acambwira ngo reka kwirigura igora ngo hari abantu bo kukazi bazoza i Kigali ejo ngo bazoca bayakuzanira. Ntino nuwo muntu ndambona gute? Acambwira ngo hagarara ngaho muri ville ngaho iruhande yo kuri Palais des Arts ngo nca ndamurungikaze kuyatora umuntu wo kukazi. Haheze umwanya namurindiriye acaraza umuntu arayatora 100 dollars. Aragenda. Aho rero mugabo amayinite sino kubwira umva ko yaguma mbwira ndumwikira dimire ndi mu Rwanda sindonka ngurira amayinite. Icambiye ko nibwe nuko harageze gihe ndamutelefona ndamubura. Hanyuma kandi aranambaza ngo mbe urafise ordinateur? Nje nta ordinateur mfise. Ntimuga ntangora n'inzoyitira. Ordinateur urumva ngira yashaka nayo ayindandatse ko sinzi.
Aha kandi abandikiga ubutumwa baravuga ko baca babahamagara na cyane cyane ko baba bari mu bukene bw'akazi. Uyu numwe yashikiriye ijwi rya Amerika avuga ko bamurungikiye ubutumwa buvuga ko ishirahamwe World Vision rikeneye abakozi ricari bafata amajwi.
Yego ndabumva.
Amahoro neza.
Amahoro neza na mahoro namwe.
Yego ni sawa turashima. Nagomba ndababaze. Mimo arigeze kunyandikira message mumbwira yuko mukeneye abakozi bajeje amashure bazi kunyonga imodoka b'abashoferi.
No, umushoferi arukwiwe.
Wejeje
amashure nawe akabukwiwe. Umushoferi nahatoba bajeje amashure nta kibazo akabametereza imodoka. Ni wewe uri umushoferi cyabajeje amashure?
Bo, ofete jewe amashure narahejeje kandi ni ibintu byo kunyonga ndabizi byose. Ndafise na permit ku modoka nyinshi amakategori yose.
Bizatema tuvugana muri hehe?
Je ni ngahe Bujumbura bisaga?
Yuvuka.
Oya. Je mvuka Gitega?
Tege wacu.
Sinzi ko ari wanyu muri komine mutaho.
Oya, je ni komine Gishuri.
Okay.
Hanyuma
no, sa
kere ni vode tide
nize letre
umaze igihe kingana gute wejeje?
Umaze imyaka 3.
Urafise conformité de diplome?
Yego.
Avec CV de photo, passeport, photocopie ya carte d'identité?
Basha byose ndabifise kabisa.
Okay, kategori ya premier yawe ni yahe?
Si.
Ah okay, umvirize icyo gomba umpe muri message sanswe.
Eh.
Identification ya umwidondoro wawe no epreno? mazina ya wazi Pere Mere la Provese Komine Koline nimero ya karte ridante itariki wa ironkeko munsi ni vedeti deni imyaka ufise hamwe na kategori ya premi yawe wejeje kubima muri message sa ari WhatsApp ukoresha
yego
okay bifoto z'ubunyene
sa
kubima kuri inyene kuri WhatsApp wejeje kubindungikira ucu telefone tuvugane kijyanye n'ubuzima bw'umukozi na dossier prepara naho yidepose
bo none yego ndabumva nagoma ndababaze
yego
ufiteje mbu numvise ibintu nk'ibi bitanga akazi nanjye bishabinshi turacane uko kumara imyaka inga nshomereye kandi ndamerewe nawe ngaha mu gisagara nagomba ndababaze je nashaka ibintu byihuta nyine nk'uko wuye nimba ari bishoboka kuca bigenda neza uwo munsi ni capable kabisa ama none musanzwe mukora muri
wodi bice ndiko ndabikubarira
eh
ambere cyo cyose ya Pierre Dorse yabaye yibangaje mabagize communique ko maradio nahandi nibibanza biriko birasubirizwa biri utwa ko muzosinya ma contract so vendredi iko uyo danifikasi yawe isesa ko tuyitanga au niveau national kugira ngo baje yawe isohokane n'iz'abandi ibisigaye tuvugana ingene uprepara dosiye n'ingene uyidepoza ko uzokorera ingozi
ni ukuvuga musanzwe muri abakozi ba Haute Vision re
na Freeboard nimba wakunda njye atakubwiye ni muri ko muvugana na chef du personnel iyo done mani rakize wimpa hanyuma uce usubire telefone yagejeje kubima ubine muri message isanzwe cyangwa ubine kuri WhatsApp ikorohera n'inyenzi iyo telefone yagejeje kubima tuvugane bikurikira
yego murakoze cyane
nyarutsa muporo atarugara rero
okay
mu nyuma yaha uyu yahamagawe avuga ko yaciye yishikira mu ishyira hamwe World Vision asanga nta bakozi bakenewe muri kino gihe kukaba nkako n'ijwi rya Amerika ryaratohoje risanga Audio Donne Manirakiza ntazwi namba muri iryo shyira hamwe byongeye amakuru dukura mu ishyira hamwe World Vision ntirikorera mu ntara ya Ngozi ikindi nuko amakuru duhabwa nabo mu mashirahamwe atandukanye yitirirwa mu guhamagara abakozi batanga amatangazo ku maradiyo canke bakayacisha ku mbuga ngurukana bumenyi bakanavuga aho umuntu azotanga idosiye yiwe ku biro byabo canke kumuhora wa site web iruhande yaha harakogwa n'ubundi busuma buciye mu binyoma byo ku mbuga ngurukana bumenyi mu kwiyita izina ry'umuntu azinanye n'uhamagawe uyu numwe mubamaze kubikoregwa akanahibigwa amafaranga atari make
cewe barantelefonye ari mu gitondo cha kare hama nditaba telefone acambwira ko ndi naka yita umuntu tuzinanye acambwira ko bahava banzanira amahera yo kudugana ruguru muhira hama rero ndavyemera ngiye ku kazi acarasubira na telefone ambwira ko yagiye mu nama ndamurungikira amahera y'amamega kuko mu nama bakoresha amamega menshi amayinite y'ibihumbi 10 ndamurungikira maze kumurungikira ntiyagejeje ngaho acarasubira n'ubundi arantelefona nyuma nk'isaha ambwira ko y'amamega yamaze guhera bayagabanganya n'abantu benshi nca ndagenda kuri boutique twegeranye ndagenda ndamugurira ayandi mayinite ndamurungikira ya 20,000 maze kumurungikira ya 20,000 ntiyagarise ngaho acambwira yuko nobwira uwo munyene boutique nimba tuzinanye ashora kuzara murungikira mu gihe yo bakeneye ayo mayinite tubikora gutyo nyene kubera nafata ko ari incuti ntangorane badashora kunyiba ntavyo nari nibaze byo ko binabaho no kubaho
bamwe muri aba bantu bavuga ko inyuma yo kwibwa bituye ishiramwe rigenzura ihanahana ry'amakuru ARCT ariko barambiwe n'inzira ndende bifata mbere bakanabona ko boca banahombera kurusha kuko bifata umwanya munini hamwe n'amafaranga ijwi rya Amerika yagerageje kurondera ishyirahamwe ARCT ariko ntiryashoboye kurironka uyu munsi mu gisagara cya Bujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
urakoze Diane Ndonse kuri uyu muco uduhaye amakuru yo mu ntara hari ingingo yarayifashwe na buramatari w'intara ya Ruyigi yorohereza abafata ingendo bavuye mu ntara za Gitega Cankuzo no mu Gisuru ku mupaka wa Burundi buhana n'igihugu cya Tanzania ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru wacu Fidel D'Antoine Sabimana ariko araca ijya nini no nkuru mwiriwe Fidel
mwiriwe neza Diane
iyo ngingo muri make ni nyabaki
iyo ngingo ishinga ibiciro ntarengwa kubiyunguruza uva mu Ruyigi aja Igitega atereza kuriya ibi amahera 5,000 mu gihe bari bageze aho bari hishi 10,000, 12,000 bitwaje yuko atagitoro kiriho naho mu ntara ya Cankuzo itike azobara amafaranga 4,000 mu gihe mu Gisuru ku mpaka wa Tanzania uvuye mu gisagara cha Ruyigi ingenzi zizora ziriha amahera 5,000
bisigura ko igitero cyasubiye kuboneka muri izo ntara canke
igitoro hano mu ntara ya Ruyigi ari amastasiyo abiri yose ibituro byose birafise igitoro mbese na numurongo ubonekaho akavuga rero yuko atampamvu na zimwe kuko imbere yaho gato igitoro kigihari ibiciro yarayo mahera hanyuma nibarabara ryari ribi cyane rigenda igitega ubuye ishyirahamwe ry'Abafaransa soje yari herutse kurisubiramo akavuga yuko rero umunyagihugu yategereza kuhongera akarusho ari naco gituma uburamatari yaciye ashinga iyo ngingo nkuko yabitwiganiye.
Aba abiyunguruza bakiriye gute iyo ngingo hamayoba iri kwiranakurikizwa?
Abiyunguruza bashimye cyane iyo ngingo kuko bavuga yuko hari hageze aho bagabanya ingendo ku buryo budasanzwe ndetse n'akazi kamwe kamwe bakagaheba kubera uburyo bwo kwiyunguruza bwari bwabaye akananira abahinga ariko abashoferi bo ku ruhande rumwe benshi ntibabishimye ndetse bakavuga yuko bazohava banasaba inama kugira ngo ntibakore bahomba. Ndetse no mu ibarabara aho twaciye hari habo twabonye barihisha amahera 600,000 canke indwi abanyagihugu bamwe bakaba rero batari bwamenye iyo ngingo ari naco gituma twibaza yuko abo bashoferi boba babaciye mu ryahumye ntibamenye ingingo yarayifashwe.
Urakoze cane gose Fidel d'Antoine Nsabimana, turaza gukenera kugira ngo utubwire ido nido iyo nkuru uciye ku masonga. Kuko dusanga basozera kino kiganiro cacu ariko imbere ko dusezerana tubabwire ko inzego z'igipolisi mu bihugu 15 bigize umuryango wa Afrika ya Majepfo SADC zavuze ko zihangayikishijwe n'ikibazo cy'urudandazwa rw'abantu. Izo nzego zabivugiye aho ziri yarusha muri Tanzania mu nama rukoko mariko irabakoranya. Pierre Claver niyo nkuru umunyamakuru wacu yarusha abitubwire.
Inzego z'igipolisi ziserukira ibihugu 15 bigize umuryango wa Afrika ya Majepfo zivuga ko ikibazo cy'urudandazwa rw'abantu cyane cyane abakobwa bakiri bato kibandanya kwibonekeza muri ibyo bihugu. Izo nzego z'umutekano zemeza ko ari kimwe mu byaha ndengamipaka bibwirizwa kugwanya bikaranduranwa n'imizi. Mu nama yabo abatwara izo nzego z'igipolisi muri ibyo bihugu bavuga ko ubu ubwo bugizi bwa nabi busigaye butegurirwa bugatunganirizwa mu bindi bihugu, icyo gice cya Afrika ya Majepfo kikaba nk'umuhora wo kubashikana mu bihugu by'Abarabu. ICP Ernest Mangu niwe atwara urunani rw'inzego z'igipolisi muri icyo gice cya Afrika ya Majepfo.
Tuna tatizo bado kubwa la usafirishaji wa haramu wa binadamu ni moja.
Ati turafite ikibazo gikomeye cyerekeye urudandazwa rw'abantu cyane cyane abakobwa bakiri bato ntibiri mu bihugu bya SADC gusa, ahubwo no hanze yacu birahari. Gushikaho twebwe twacitse nk'umuhora canke aho gucisha abana bagiye kudandazwa. Turabandanya gufata ingingo ruhasha, turasaba n'abandi nka Afrika y'Epfo, Malawi, Zimbabwe canke bagenzi bacu bo muri Zambia kugira ngo badufashe ico caha gituzwe abakora ubwo bukoze bw'ikibi nabo bafatwe. Kuri ivyo hiyongera ko ubusuma bw'imiduga, ibyo vyabwenge n'ubundi bubisha ndengamipaka nk'ubusuma mu mabanki yakoreshejwe internet n'ibindi, hamerewe n'ubusuma bw'amahembe n'amenyo y'ibikoko nk'inzovu bigatwagwa mu bindi bihugu. Uwasanze atwara igipolisi mu gihugu cya Tanzania ahamagarira iyindi miryango nka Afrika y'ubuseruko gushyira hamwe ingufu mu kugwanya ibyo byaha ndengamipaka.
Tunapanga mikakati namna kushughulikia uhalifu ule unao.
Ati cyo dushaka no gushiraho uburyo bwo kugwanya ibyo byaha ndengamipaka. Umugezi wa nabi ashobora kuva muri Afrika y'Epfo akaza kwiba muri Tanzania hama kinyageza mu kindi gihugu. Dushaka ko ibihugu byacu bitaba ibyo abagezi ba nabi binyegezamwo. Ibyo ntitwabishika ko tudakorana n'ibindi bihugu bibanye cyane cyane nko kugwanya ubwo rudandazwa hamwe n'ibiyo bya bwenge. Turakorana neza n'ibihugu bya yase gushikaho no kwinyegeza nko muri Kenya canke muri Afrika y'Epfo, tumufata tukamushira imbere y'ubutungane.
Zetu anakamatwa tunamrudisha tunamshtaki.
Izo nzego z'igipolisi mu karere ka Afrika ya Majepfo ziri mu nama y'iminsi 3 yarusha muri Tanzania yo gufata ingingo kugira ngo ibyo byaha birimo urudandazwa rw'abantu bituzwe. Pierre Claver niyo nkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver niyo nkuru. Inkuru ivunaguye, perezida wa komisiyo y'amatora mu Rwanda amaze kubwira abamenyeshamakuru ko imyiteguro y'amatora ya perezida wa Repubulika y'u Rwanda igeze ku 90%. Uyo muyobozi avuga ko ubu abakandida bigenga batanguye kurondera ababasinyira bagera ku 600 yamarako batari kuriwe kubaronderera hahurira abantu benshi. Professeur Kalisa Mbanda aranagabisha yuko umukandida zofatwa ariko aratanga amafaranga kugira ngo aronke uwo musinyira azohanwa nk'uwatanzwe ruswa. Ino nkuru dukesha umunyamakuru wa Trasumta Kaboyi Kigali, turaza kwigaruka ko makuru yacu yo hanyuma. Ningaha dusozereye makoze mwe mwatwumva yakoze Innocent Kimenyi na Ingenieur Justin Diane Nahazwe, tuzongere duhure ejo nkaho twatanguriye.